Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Natumye kwa kadiyo keza twanze gushimira bene igihugu twabonye yuko bahuse hakiri kare kugira ngo baze gutora ikiri ku mutima yuko tumaze kunyugwa n'umutima gukunda igihugu cy'u Burundi.
Uyu numukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Pierre Nkurunziza ashimira abatoye bose ihinyanyuga bwigirizwa nshingiro. Nkurunziza ati amatora yagenze neza ariko mu mizero y'abarundi urunani rwahimirije gutora oya siko babibona. Agatongwasa arinatanga uturorero tumwe tumwe cico atashimye. Muraza kuvyumva mukanya mube hagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ku murwi wawo ni wa MONUSCO muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo watangaje ko abasirikare bawo babiri bari barabuzwe irengero ku munsi wa gatanu batowe ari bazima. Ivyo vyavuzwe na Florence Marshall avugira MONUSCO nubwo atavyinshi yatanze ku muco kukungene batowe abasirikare. Mu kwibuka ko bari banyuruje igihimodoka barimwo abasirikare 13 ba MONUSCO zatewe n'abarwanyi ba Mai Mai mu ntara ya Tanganyika ni mu manuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Abepiskopi muri Kamerun nekuru no wa gatatu baragaragaje umubabaro bafise ku mutekano ubandanye uhungabana mu ntara zivuga ururimi rw'icongereza. Basaba ko hatunganywa ibiganiro kugira ngo bakinge intambara hagati y'abunsi rimwe. Abepiskopi bamenyesha ko kuva mu mwaka w'2016 intara zo mu buraruko bushira uburengero hamwe n'izo mu manuko bushira uburengero ziri mu bihe bigoye aho atamunsi w'ijana atamuntu ahasize ubuzima. Kubw'ikigo mpuzamakungu Crisis Group cishinje gukinga no gutorera inyishu intambara gifise icicaro aha New York muri Leta Zunze za Amerika gishikiza ko abantu bashika ku 120 hamwe n'abajeje umutekano bashika kuri 43 bamaze gusiga ubuzima muri ubwo bwicanyi. Amaze gupfa ku ruhande rw'abiyonkuye ntibazwi ingene bangana. Nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika muriko murumva ijwi rya Amerika mu ryanino mukurindira ko risubira kurekurwa gukora ku mirongo ya FM yugawe n'urwego bujeje gucungera ibinyamakuru mu Burundi. Muratwumva mu gitondo ku mirongo migufi kuri metero 25 kuri metero 31 na metero 41 ku mugoroba naho mutwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104.3 muri Kongo ni FM 94.9 na FM 95.2. Kuri Facebook turi kuri VOA radio yacu no kuhinga bwa none wezi 3 akaburungu radio yacu.com
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahika z'inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Uno munsi igihugu cy'u Burundi cazindukiye matora ya kamarampaka. Amatora ariko araba mu ntara zose zigize u Burundi na hahava haba amatora mu buserukizi butandukanye bw'ico gihugu mu bihugu bitandukanye nka Leta Zunze za Amerika, Ufaransa, Ubiligi ho bamaze gutangura gutora. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aho yatoreye ibuye asanzwe avuka mu ntara ya Ngozi yashimiye abo bose baje gutora kandi avuga yuko ibihe by'amatora mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu bo vyizera bakavavanura n'ingeso yo kwa mabase vyavuyemwo. Reka ibindi kuri no nkuru tubaze mugenzi wacu Fidelite Ishatse yabikurikiranye.
Ku mutumba wabuye muri komine Mwomba mu ntara ya Ngozi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza n'umutambukanye wiwe batoreye ibyo biro by'itora bikwishije shingiro Kibuye twashite mu gaturutu dusanga imirongo y'abantu ari miremire hari hamwe twavuganye bemeza yuko bashitse ngiye cy'isaha 10 za gatondo igihe cy'isaha 12:45 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraheje gutora aho hari inyuma y'iminota iri hagati ya 10:15 ahise ku biro vyitora ntiyashite aje gutora ubwo nyene yabanje kuja hagati mu murongo maze aratonda mu kiganiro habenshi amakuru yaje gutora avuga ko yashimishijwe n'ingene abarundi bitabiriye amatora
batumye kwa kajyo keza twaje gushimira bene igihugu twabonye yuko bahuse hakiri kare kugira ngo baze gutora ikiri ku mutima yuko tumaze kunyugwa n'umutima gukunda igihugu cy'u Burundi kuko bimenyetso bigaragaza gukunda igihugu kwitwararika amategeko hamwe n'amabwirizwa y'ucacu b'igihugu gitwagwa n'amategeko byatwagwa n'amabwirizwa bizashingira kuri te ubyambere kuri risuma yandi yose icyo tuma rero abarundi bose bategeza kubazwa kujya n'ibyo bwizwa shingiro
mu gihugu cy'u Burundi barabishika aho ibyavuye amatora bitemegwa na bose ko 2010 2015 hari batavuga rumwe n'ubutegetsi biyamije ibyavuye amatora twabaje mu kuri gihugu cy'u Burundi batampungenga afise ko ibyo baye muri gahise byo subira yishuye ati
twabwiriza yuko iyo ngendo twibaza yuko keno gigiye guhinduka bimvira ko ari ngendo yashaje kuko abarundi bazutera imbere tukibaza yuko mu ngendo ya demokarasi mugiye kuraba no kuriha n'ibyo bamaje bashikirizo bahagaze bijyanye no kwizoshingura inanyuye turize neza yuko abarundi bose bazoshima bagatekana babonye ibyavuye mu matora ariko tunabene igihugu kuko biba kumugaragara nayo uwo kwirenda kure yuko agomba guhakana uburenganzira bwiwe
ayo matora twagiye turaca ku mutumba wa Buye no mu vyegwa twasanze imirongo miremire y'abantu bakiye mu maso bari bambaye amakoti biboneka ko bazindutse cyane batubwiye ko baje gutora kubera ko banyuzwe n'insiguro baronse
twaseguriwe yuko Uburundi bugiye kuronka agateka kwishyira kwizana niko gateka ka mbere twe twabonye yuko tugiye gutera imbere mu byo igihugu gifata mu byo gikora atamuntu ari ku ruhande rwacu Uburundi ntibari bugoroke naho bwari bubise ibikorwa gukora ariko hari aho butashobora gukora kwikora
ikintu cyanje nubu kiguma kigaruka ni kuri ayo masezerano y'ubwa barundi abariye tuzohagararako je nka jewe nk'igihugu cyikugiye mu Burundi yasaba yuko tuzatugendera ku bintu byo nk'ahabwirwa iwacu hana tuzaca tubavuga ngo tugendere ku masezerano reka tugendere ku masezerano yaho iwacu icyo nicyo kintu cyarashoboye no kunyura
abandi nabo baremanga ko aya matora y'ubu atandukanye n'agiye araba muri kahise
itandukanye n'ayandi kuko aya matora ari karaba uno munsi na bene igihugu bonye n'ubwabo bayishiyemo uburyo bwabo nta mfashanyo turiwe turarondera hirya no hino narashimira cyane ngira abanyabene igihugu bitanze mu kuterera kugira ngo aya matora agende neza n'uburyo buriko burakora uno munsi bwibire muri bene igihugu nyene ubwabo
ibiro by'itora byari bicungerewe n'abapolisi hamwe n'abasirikare bacungera amatora abenshi twabonye ari abo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuri umwe byonyene niho abantu bo mugambwe CNDD-FDD bari bavanzwe n'umwe w'amashyirahamwe atabegamiye vya politike nawe nyene igihe cy'isatatu ntiyari bwahashike ariko rero mu gihe abantu bategekwa kuja gutorera aho biyandikishirije hari habo bitorohereza akarona ko uyu muntu atwara ikinga
ngende turiko turagira ngo kuja mu matora kubera amahera y'itike ari menshi kandi ataye kuduha nk'amamodoka tudugana kuri gusa kugira tujye gutora ntwaye 2000 n'amajana 5 byo kuduga kumanuka naho urumva n'ibihumbi 5
ndatoye hari icyo woba
harimo ikibazo kuko nitworonka ingene dukorera mu ibarabara kubera hari habara baducungera by'urujya n'uruza bwo mu batagisi bwe baca baguma baturondera batubaza ikarata y'amatora ko twatora utayifise baca baraguca amahanda
iri byitwa shingiro iriko irakora ubu ni byo 2005 rikaba ryarakuye iryo 1992 ku musozi Buye komine Mwomba mu ntara ya Ngozi Fidelite yashatse ijo rya Amerika
Fidelite ishatse aho rero Ingozi mwumvise ku mutumba wa Buye hatorewe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Pierre Nkurunziza kundi mutumba wundi w'intara kundi mutumba wundi wa Ciri wa komine Kiremba intara ya Ngozi hatoreye Agatongwasa aramutswa urunani ya mizero y'abarundi Agatongwasa yavuze yuko abanywanyi biwe bariko baraburabuzwa reka twumve ibindi kuri no nkuru mu nkuru twateguriwe menyesha makuru wacu Ingozi Jean Bosco Ndarurinzi
Gwasa Agato arongoye urunani amizero y'abarundi yashitse ku biro vy'itora vya Ciri nk'igihe c'isaha 4 yabwiye abamenyesha makuru icatumye ashima gutorera kuri uwo mutumba avuga ko
ashimira kuza no gukora icyo gikorwa ngaha kubera yuko na cyane cyane hari abantu bagenda bigisha yuko ngo gwasa ngo batinya amatora gwasa bataje mu matora abantu naje kugira ngo ndabibere cyane cyane umuntu azosubira kuza kubabesha ngo sishobora kuja mu matora
umukuru w'urunani amizero y'abarundi ari mu bigishije guhakana ibyirizwa shingiro kwasa aratora utunenge itora ryo kuri uyu wa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 utunenge yemeza ko tutamusha inkokora
azanya bihanga barayimwisekeza mu rijoro bakonta abantu abandi baje gupfunga mu rumonge ari nubo barayibishe muri commune Bugarama nahandi hijya no hino ibintu hamwe n'ivyo twumva bikoreka nonga turiko turatorera hari aba mandateri bacu babiri bafuse ku rutonde ejo nkaya mu majego ya saa 5 saa 6 nibishobora kuduca intege kuko ibyo ari byo byose ukuri kuzokwamara ukuri kandi umuco uzokwamara umuco icyo nzi nuko abarundi baraciye akenge ni nacyo gituma kubera batinya yuko abantu bavuga icyo biyumvira icyo bipfuza twumva hijya no hino zagweza za muzinda n'ahandi bariko baragenda bafata abantu bakabafata ku nguvu batonze ku murongo bakabinjirana ngo ingongo nutore ngo niko bakwigishe gutora ngo toranga
aho umukuru w'urunani amizero y'abarundi yatoreye hari abanyagihugu benshi bari bahejeje gutora batubwiye icyo bifuza inyuma y'itora ry'ibwirizwa shingiro
gutora twatoye nkuko bitegekanije mu ibanga ntangere ry'umuwari we wese gisigaye turindiriye ikiza kuva mu matora icyo nk'umunyagihugu usanzwe nosaba abarundi bene wacu turazi ko na bibiliya bitubwira ngo imvugo yawe irabe ego canke oya mu gihe hotsinda oya bemere ko hatinze oya mu gihe hotsinda ego abatoye oya bemere ko batoye oya hanyuma tugume tubanye mahoro n'umutekano
nusaba yuko nyine matora nyine baza kubiharura neza atangorane abarundi twese ntituza kwidoga ntaza kugira bidoga kuti twibwe cyangwa ntitwibwe
dusaba nyine yuko dusanze nyine baharure neza hanyuma ibintu bigende neza dusanze nyine ari sawa uko tubisanga kose niko tubyakira
uko ndabyakira uko byagenze ndabyakira uko nyene ntacyo mpindura
tubagije gwasa uko yiteguye kwakira ibiva muri iryo tora we avuga ko hakiri kare kugira gira icyo bivuze ko
bari ko bajana abantu cyane cyane abantu b'abakenyezi imbonera kure ziza zibakora ku murongo ngo tuje kukwereka inyene utora none ibyo we wumva wovuga yuko ari itora ry'ukuri kandi abantu bategetswe ibyo batora atari ibyo bigiriye bo nyene kubiva ku mutima wabo dufize n'impungenge ko arashaka gutora na kenshi kuko ndabyaho naciye hose nabonye yuko abantu bitabiriye by'ukuri akamo twabateye yuko bose bozinduka bagatora mu gihe rero ibiharuro byoza binyuranye n'ibyo biyandikishije ku buryo bugaragara yuko harimo ibintu bidatomoye urumva byogora kuvuga reka turindire hashike yuko haba guharura niho twomenya icyo tuvuga bivanye n'ibyo bivuye mu guharura
kuri ibyo urunani amizero y'abarundi runegura umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora ntacyo yashimye kubivuga ko ntagwamiye Prosper avugira uwo mugwi yabyijwe rya Amerika ko agifise amakenga afatiye kwihagarikwa ry'imirongo y'iyo radio kugira ayivugire muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco ndarurinze gwase atoreye aha Ingozi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pyankuru nziza nawe atorera Ingozi nyene bose bavuka icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu nawe atora mu zone ya Nyakabiga ni mu gisagara ca Bujumbura niho avuka reka twumve aho yatoreye uko vyagenze twabitegure n'umenyesha makuru wacu i Bujumbura Raymond Zimana
Henshi mu gisagara cha Bujumbura abanyagihugu bashise mu bibanza by'itora imbere y'isaha 12 zari zitegekanijwe zo mu gitondo aho naho basanga abakozi bo mu bibanza by'itora bagitunganya aho batorera naho bitafasha umwanya munini henshi hibonekeza imirongo miremire ariko yagendera gabanuka uko umwanya wahera abanyagihugu bemeye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika bavuze ko baje gutora kugira nabo baterere muri kazoza k'igihugu
gutora no kuvuga hariho imigambi igihugu kiba gifise umunyagihugu wese umva arafite kuvuga hahagaze ego kugira iyo ngingo ifatwe abifisemo uruhara nawe nyine
barasabye yuko tuja gutora kandi hariho n'abenegihugu basabye yuko yohinduka urumva igitigiri c'aba basabye ko bihinduka umusikiraza kugaragara abashaka ko biguma uko byahora biraza kumenyekanira mu matora ibyo bifise inyungu nini cyane ni intwaro rusangi uko dutwagwa tubifise ku ruhara
ko kwika neza yanje ni abarundi bose kandi ni ibintu byiza uko bisabwa n'amategeko kandi bivarogorosa mu nyagihugu bari wese abyiyumvira
naho abo batoye ku ishure gisumbuye rya zone cy'ibitokeho turi muri komine Ntahangwa ababa ba 20 barungise gutorera mu kigobe kuko amazina yabo ataboneka ivyo batatahuye kubera biyandikishirije muri ico kibanza ikindi kibonekeje nabiyandikishije mu zindi ntara bataronse amahirwe yo gutorera aho mu Cibitoke
proje narimwe ruguru zimaze guhera nta kuntu nari gusubira ruguru none cyo gituma narinze rero kugira ngo nanje nkwize ubwenegihugu bw'iwanje kuko ntatoye nzoba niyambura ubwenegihugu bw'iwanje nari niyandikishije igiharo mu ntara ya Rutana
twebwe twiyandikishirije nga nayo twaje gutora batubwiye ngo ntibikunda ngo nitugende mu Kigobe kandi mu Kigobe tutiyandikishirije abajejwe guhagarikira amatora batubwiye ngo baravye mu liste nga ntibadutoramo tugende mu Kigobe naho ntidushobora kugenda tutanditswe naho nyene iyo liste ntishobora kuboneka nico kibazo dufise
ngaha niho twiyandikishirije mugadushitse ngaha batubwira ngo ni mu Kigobe aho mu Kigobe nta naho tuzi kuko twiyandikishirije ngaha nyende batubwire ikuntu twoja mu Kigatana déplacement dufise bamwe nta
mu mugwi ujejwe amatora mu gisagara ca Bujumbura bemeje ko ico kibazo ca abanye Cibitoke bakizi ko habaye ingorane mu gusohora intonde z'abiyandikishije bamwe basanga babanditse ko bazotorera mu Kigobe. Terence Bizimana arongoye mu gwisepi mu gisagara ca Bujumbura akaba yabasavye kwigora bagashika aho babwiwe kugira batore. Nayo kubiyandikishije ruguru yabwiye Ijwi rya Amerika ko hari ibiragwa kugira batorere muri ico kibanza. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu we yatoreye ku ishuri ryisumbuye rya Zone Nyakabiga. Gaston Sindimwo yemeje ko yakoze umurimo wo gukunda igihugu, yashimye ko amatora ari kugenda neza mu gihugu, acamenyesha ko leta iza kwemera n'ibiza kuyavamo.
Uravye ingene imyamamazo yagenze, uwa yego yarigisha uko ashatse, uwa oya yarigisha uko ashatse. Uno munsi rero nuko abarundi bo bene ijambo baza kudushikiriza ico bagomwe kandi twebwe muri leta icyo abarundi baza gushikiriza n'icyo dukorera ko
haba mu bantu ko bw'igisagara cya Bujumbura hagati mu gisagara no mu buraro kose aho twaciye haboneka abarorerezi bake kuko nk'imigambwe haboneka abarorerezi ba CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi hamwe na Burunani rwa mizero y'abarundi gusa mu gihe no mu mashyirahamwe yigenga hibonekeza make. Eric Nsengimana arongoye AJAP rimwe muri ayo mashyirahamwe yemeza ko aho ishyirahamwe ryiwe ryaciye byagenda neza kuko n'agakosa kaboneka kaca gakosorwa asaba ko atavyegeranyo vy'ikinyoma vyokogwa n'abataje kuraba ingene ibintu biriko biragenda.
Aho maze guca hose ndahabona CNDD FDD tukabona amizero y'abarundi nta yindi migambwe ndahabona ku ma bureau de vote n'amashyirahamwe simeshi cyane kuri tele no vuga nti umuntu aze gutanga raporo y'ikintu yakoze kuri tele tube abapatriote dukunda igihugu umuntu yibereye muhira nta bari ko yandika raporo y'ibintu atari karabona kuri tele.
Igikorwa cy'itora cy'ukwemeza cyangwa guhakana ibiriza shingiro y'u Burundi rihinyanyuye rirangirana n'uyu munsi wa kane. Abanyagihugu baje gutora barangiye hacako gukigikorwa cyo guharura ivyavuye muri iryo tora ku mabiro yose mu bibanza byose iryo tora ryabereyemo. Ivyo navyo bica bishikanwa mu migwi y'amakomini jeje gutunganya amatora imbere y'uko bishikanwa ku rwego rw'intara no rw'igihugu. Mu gisagara cya Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Raymond Zimana, harakoze rero na kuri we duce dusozerera ikice cya mbere cy'ikiganiro iwanyu mu ntara aho mwumvise twari twababwiye bakuru bakuru batoye muri ibyo bya kamarampaka y'uno munsi. Mu kanya mu gice cya kabiri duca dukubitira mu zindi ntara nka Rumonge hamwe na Muramvya naho turabe uko byagenze.
Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo mwo twumvira ku mirongo migufi 375 9585 9815 11995 1995 gushika isaha 2 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo 13630 15460 15675 17750 naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi 6640 9470 1170 13630. Nijwi ya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Turabandanya n'ivya referendum mu gihugu cy'u Burundi unaho twerekeze mu ntara ya Rumonge aho abaserukira urunani ya mizero y'abarundi bayemeza ko bamwe mu ndorerezi zabo zitari nke bahagaritswe. Rekumenyesha amakuru y'Ijwi rya Amerika, Chrissy Munezero yabikurikiranye abitugire ku muriri.
Uruja n'uruza rw'abantu bagiye n'abariko barava mu biro by'amatora niko gwaranze komine Rumonge mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Inyuma ya masaha abiri amatora atanguye, ubusanzwe aserukira urunani amezero y'abarundi mu ntara ya Rumonge yaciye atangura kuronka abamwakura mu mihingo itandukanye yo muri komine Rumonge. Umushingamateka Obed Ntakiruta avuga ko nubu akironka makuru atamuhumuriza.
Muri rusange no kuvuga nti akajagari cyo cyo kwita amatora nyizina nta matora hari ufate muri komine Rumonge hariho amabiro dogo angana amajana 252 aya mabiro dogo rero twakereza gushya mandatere dogo muri mizero y'abarundi ariko abashika 72 bose babasohoye ama accreditation yabo bari twabahaye asinywe n'abantu muri bwabo bugingo bageze bo bayashika na mabiro dogo abaprezida basanzwe barongoye amabiro dogo babirukanye accreditation ngo sizo banyinuriye ntako ntashobora ibyo ashoboye nagerageza kubikora ndanafigura ariko nyanza
ntabashiriye mwaho mu minago habaye imishamirano
kwa mandateri wacu bashizwe ku ngufu n'abaprezida b'amabiro dogo katagomba kuba katagasha utuntu tunenge twari nuko hariho abariko baratora kabiri kabiri.
Kubuyo aserukira amiziro y'abarundi mu ntara ya Rumonge icizere si cinshi kubiza kuva muri aya matora.
Ubuyeza kuva muri aya matora nta cizere namba na kitoya kuko amatora nyine ariko araba kuko manyanga gusa ariko abaza amatora ariko abatora ariko bakumugaragaro bariko bakindika abantu ngene bafite gutora hariho n'abantu bariko basubira inyuma babonye ibyo ariko bakubwira bagenzi babo nyenda gutora banda gutamikwa ibyo muri bya ibyo cyose no barira abasinacane cyane barongoye SP banda mase barakwiye kubona kuraba neza na cyane cyane ibanye aya maburugo cyuko twagerageza kuba hijya no hino babikorere ko ejo cyangwa igeze ntazo twaraye mu matora yagenze neza nta kibazo twatemeye amatora ariko araba kandi amanyanga ariko arahabera n'amanyanga agasanga
igihe cy'isaha zitanu n'igice kwegereye umugwi wigenga ugejwe amatora mu ntara ya Rumonge bakaba batumenyesheje ko ivyo bivugwa batari bwa bimenyeshwe. Leopold Niyongabo arongoye SP Rumonge akaba yemeye kugica tubwiye mu masaha ari imbere mu Rumonge. Chris Munezero, Ijwi rya Amerika.
Chris Munezero arakoze. Mu masaha ari imbere turaza kubandanya tubabwira uko biriko biragenda ahatandukanye imuramvya ngo hari utunenge tumwe tumwe twagiye turibonekeza muraza kuvyumva amakuru yacu ari imbere mu kiganiro muri isanga tuza kuba rero twagihariye ivyerekeye amatora kamarampaka naho nyene aho haba abanyagihugu haba n'abariko barakora iyo gikorwa gitandukanye ku rubuga muza kumva ico baza kugira bavuga ntituza gusiga inyuma abanyagihugu aho muri kugira ngo namwebwe muze kutubwira uko mwatoye. Mukurindira rero ayo masango yose ndababwiye amakuru ya saa moya, amakuru ya saa 12, ikiganiro muri isanga, ubu naho mu kiganiro iwanyu mu ntara, namwe tubagaruke ko aho muri mu ntara mwatoye gute, mwagiye gutora, mwabonye byari byifashe gute, tugiye kubaha akanya hama mutuyagire.
Mungu baba ni mwenye kutujali. kutupenda Nelipa ngapi kwa uhai wako Nepala lini kwa kubarikiwa Mungu ni mwema mwenye neema Mwenye rehema zote nishike Nisianguke Nahitaji msaada kutoka kwako Nipe nguvu na uvumilivu Baba Niwe wako Niwe wako Tuko mbele zako Tukipiga magoti Baba Tusamehe dhambi zetu Zako, tukiwa wanyenyekevu Baba tupe amani Tukombele zako Tukipika magoti papa Tusame dhambi zetu Tukombele zako Tukiwa wanyenyekevu Baba tupe amani Amani ya nyo Tia sababu Tuateza gita Ivi Tuateza gita Kwa zifa na kwa baka Kwa utukufu wako Tukikukuza
Juti bakunzi bacu mutwihanganire murabona ko nari ndabimereye ko tubiye kubahamagara ariko amatelefone mu gihugu cy'u Burundi ntariko aracamo nta nimwe muzo turiko turahamagara zimaze gushika zitanu zose tugerageza zaciyemo mutwihanganire rero nta kundi ariko turaza gukomeza tubandanye bikunze turabakura bidakunze turaza kuca tubandanya na tuno turirimbo mu kurindira yuko duhava tugaruka abanyamakuru bacu bakatubwira uko byagenze mu makuru yacu yo hanyuma
Zako, tukipika magoti papa Tusame dhambi zetu Tukombele zako Tukiwa wanyenyekevu Baba tupe amani Tukombele zako Tukipika magoti papa Tusame dhambi zetu Tukombele zako Tukiwa wanyenyekevu Baba tupe amani Tupe amani ya nyo Tia sababu Tuateza gita Ivi
Nuko rero ninga duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mumvise ko bitakunze ko amatelefone mu gihugu cy'u Burundi acamo kugira ngo tubahamagare mutubwire uko biriko biragenda ariko twibutsa yuko mu gihugu cyose ariko araba itora rya ego canke oya kuvyerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza aho yatoreye ibuye asanzwe avuka mu ntara ya Ngozi yashimiye abanyagihugu bose batorera kandi yizeza yuko amatora ibizovamwo bizomenyekana bidatevye ku ruhande rwa Ngozi nyene hatorewe agatongwasa aramutswa mizero y'abarundi we yavuze yuko abanyagihugu abanywanyi b'amizero y'abarundi bariko baraturatuzwa nk'imurumonge abagera kuri 74 bariko bararorera uko bigenda bahagaritswe mu tuzu bariko bararoreramwo twaza kubigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma mwakoze ronshuti bakunzi b'ijuru ry'Amerika muze kubandanya mutwumviriza haba kuri Facebook canke haba kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa.com nuko no ku mirongo migufi na Lidiane nahazwe ndayifurize kugira umunsi mwiza turaza no kubabwira mu buserukizi gutandukanye harimo ngaha Washington DC uko bizoba byagenze
Kiwonye nyikebu Baba tipe yamani Yamani ya nyo Tia sababu Tuateza gita Ibi Tuateza gita
24 VOA Afrique